Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niro cyutse mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri muri kumwe na Oriane Sangishaka ikaze mwese mu kiganiro muri Sanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi mu Kigali mu Rwanda gushika saa 11 ku munsi wa kabiri nkuko bisanzwe tujye kuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme amagara yabo ubuzima bwabo iterambere ryabo n'ibindi byinshi bijanye nabo ikaze mwese rero
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu mwaka uheze mu ishyirahamwe Mr. and Mrs. Burundi America harabaye amahiganwa yo gutora umwigeme n'umusore mwiza w'umurundikazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri ayo mahiganwa harabaye gutora umwe muri bo. Umwigeme yatowe akaba yari Yvette Nishimwe. Akaba yatowe nka Miss Burundi America mwaka w'2021. Miss Yvette akaba yaratowe hakurikijwe ibintu bitandukanye byamushize hejuru y'abandi bigeme nabo nyine bariko barahiganwa icyo kibanza cha Miss Burundi America mwaka w'2021. Muri byo hakaba hari kubera yarafise igikogwa ariko aragerageza gukora mu kibano cy'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo naco sikindi ni ukugerageza gufasha mu bibazo by'abantu bagwaye indwara zitandukanye z'umushahe, indwara zo mu mutwe, indwara zo guhahamuka, izo agiye kudusigurira nyinshi yabonye ziri mu kibano mu barundi cyane cyane baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni navyo tugiye kuganira mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi. Twatumye kandi umuyobozi w'ishyirahamwe Mr. and Mrs. Burundi America akaba ari we Isabelle Ndikumwe n'Imana. Reka twakire abatumire bacu uyu munsi. Mademoiselle Ndikumwe n'Imana Isabelle, kaze neza mu kiganiro muri Sanga.
Urakoze cyane, turabashimiye kuba mwadutumiye ku kiganiro cy'uno munsi.
Murakoze cyane namwe gufata akanya ko kubana natwe mu kiganiro muri Sanga. Hanyuma turi kumwe kandi nkuko twabivuze Mrs. Burundi America Yvette Nishimwe yatowe na Miss Burundi America. Kazi neza nawe.
Ego murakoze.
Reka tubanze tugukeze Yvette, kuko twarabonye ku mbuga ngurukana bumenyi yuko wahiganywe n'abigeme batari bake kandi beza bashoboye nabo nyene, ariko ni wewe watahanye agashimwe. Turagukeje.
Murakoze cyane, murakoze.
Ego mindukiye ngaruke kuri Ndikumwe n'Imana Isabelle. Isabelle, uracara umwigeme akiri muto, ariko ivyo mbona uri kurarangura, ivyo nabandi babona muri ko murarangura nk'abigeme b'abarundikazi muri Amerika ni vyiza, aho mwegeranya abarundi bo mu mihingamo itandukanye y'igihugu cya Amerika kugira ngo mwerekane ubwiza, mwerekane umuco w'u Burundi. Muri ko murabikora mu buryo bushimishije. Uwotangura ukatubwira Isabelle Ndikumwe n'Imana ni inde muri make ku batakuzi, ubanze twibwire.
Makode ku kazina nk'uko bivuze banyitwa Isabelle Ndikumwe n'Imana. Nkaba ariho nkiheza amashuri, ubu ndiko ndakora akaba yije perezida w'iryo shyirahamwe rya Mr. na Miss Burundi America. Nigiye kuri Western Illinois University. Nkaba nigiye communication, icyo akaba ari igisata cyo guhanahana amakuru. Ikindi nari nigiye ni human resources, icyo nacyo akaba ari igisata cyo kijejwe abakozi, abakozi ingene bakora n'ababakoresha. Ego murakoze.
Hama nawe Yvette, kubatakuzi kumbure bakunda kukubona kuri Instagram, kuri Facebook na handi. Yvette ni inde neza na neza kubatara kumenya cyane. Turazi kuri umurundi kazi, ufite imyaka ingahe, uba mu yihe ntara, nabo nyine bakumenya batakuzi.
Ego murakoze. Ubwa mbere maze ndagushimiye ku kibazo cyiza, kandi ndashimiye n'abakubatumviriza. Ku kazina nitwa Yvette Nishimwe, nkaba mfite imyaka 22, nkaba nigira ku kigo cya Western Illinois University, aho ndiko ndigira ubwarimu. Murakoze.
Murakoze cyane. Kuvuga mwese muri leta ya Illinois, murakoze cyane. Hama reka rero ngaruke kuri Isabella tubwire nk'umuyobozi w'ishyirahamwe Mr. and Mrs. Burundi America. Isabella, ryavutse gute, ryavutse ryari rishyirahamwe, rikora gute?
Murakoze. Ishyirahamwe rya Mr. na Mrs. Burundi America ryavutse mu mwaka w'2019. Twari twiteze gukora competition ya mbere mu 2021, ariko kubera covid ahubwo mu 2020, ariko kubera covid n'amategeko yashingwa bivanye n'iyo ndwara ntabwo byashobotse. Ariko ntabwo twicuza kubera byaduhaye umwanya wisumbuyeho gato, tubasha gutegura urubanza rumeze neza kandi ruteguye bihagije. Urwo rubanza rwaciye ruba muri uyu mwaka 2021. Gukora iyo competition, turondera imbere ya byose, turondera abazohiganwa, ababishimye bakuzuza ibyangombwa, ibipapuro bikenewe byose, bahejeje icyo gice turabashyira muri groupe, tugatangura kubigisha, kubapepera uko bishobotse kose kugeza igihe iyo competition ishikiye. Tukarondera abantu bari professional mu bintu bitandukanye, mu bintu tubona bikenewe, tubona abo bantu bagiye guhiganwa bashobora gukenera, tukabazana bakabigisha. Umuntu akeneye imfashanyo mu bintu runaka, mu bintu bitandukanye tutashoboye kwigisha, tutashoboye kugerako, aratubwira tukamufasha, tutabishoboye naho turamurondera umuntu amufasha, umuntu abiza akamufasha. Ku bantu bamaze kwinjira mu bintu by'ubumesi, barazi yuko atari kenshi wumva umuhungu nawe abirimo, ariko aho niho dutandukaniye n'izindi kampisiyo dahane hano hose. Atari cyo cyonyine, ibisigaye byose ni nk'uko mubizi, abinjira ni ngombwa bafise umugambi w'ibintu bashaka gukora, gukorera abanyagihugu ndetse gukora nako gace baba barimo konyine, ariko ukaba ari umugambi utomoye, umugambi ukenewe.
Murakoze cyane. Wavuze uti koko ibikorwa by'abamisi usanga ata abahungu barimo, none ni iki cyabatumye mwumva mushaka gushyiramo abamisi koko? Ego bibagake, ubu misi byagenze gute?
Ego kugira dushyiremo abamisi ni ukubera iki gikorwa twakoze gishaka gufasha urwaruka rw'Abarundi bose, kandi mu bintu by'imigambi, ibintu by'imipango abantu bafitiye abanyagihugu, abantu n'abahungu barimo. Abahungu barafite nabo imigambi myiza kandi tomoye, kandi nabo bashaka ijwi, bashaka umuntu abaha ijwi nabo bumvikane. Twashatse dufashanye, haba abakobwa haba abahungu, dufashanye dukuze urwaruka rw'Abarundi.
Murakoze cyane Isabel. Hama Yvette, wewe wamenye gute ko iri higanwa rigiye kuba? Wabyakiriye gute? Ni igiki cyagutumye uvuga uti ehe reka nanje nje mu mahiganwa?
Ego murakoze. muri make Isabella n'umuntu nziza bera turasengana tuba muri state imwe kandi murumva ko twiga no ku kigo kimwe ubwa mbere yadara bivuga nkaza nkamuraba we Isabella ibyo kwari ndisha kugira hano muri America byumva ko nkaza byumva ko haciye akanya arambwira ngati ngo nje mbona byo babyiza na ukagerageza kuko uri umuntu ufite ubwenge ich hatte Kora. Am Gehen haben wir geschwungen. Wir haben auf Ghani Savandi, 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 wir haben
ego none nko kuri wewe cyane nabandi bagenzi banyu babigeme bari ko barashaka kuja mu bikorwa nk'ibi by'abamisi ngaha muri America ababyeyi bavyakira gute bavyumva gute nk'ababyeyi babo bavyakiye gute
ubwa mbere mama yarandaje yambwira ngo kweri ibyo yise rega kuba mu bisi nakazi nyene gahambaye uba ukeneye kubuzi icyo nta gukora ambwira ngo wize cyo uko nakuzi mwana wanjye we kweri ndamubwira ati mare kanje ndabishobora ubwa cyiye gihe aratangura kubyemera avuga ngo nimba nkumpe na gahutu akazarambaza utuntu uko nyene yaba arabishimye cyane
ego ni byiza cyane byiza cyane hama ngaruke kuri Isabella abigeme cyane cyane ko no munsi turashimika cyane cyane kubigeme mwarondera bigeme babateye bate bameze gute biyumvira gute ni giki mwashatse kwerekana cyane cyane muri uwo muco kirundi kuko mwarayise ko ari Mr and Mrs Burundi naho bari muri America ikintu cha batuma muvuga muti ni kituko turarondera kumwigime mu rundi kazi muri America cyaba ari nk'iki
ego murakoze ikintu twarimo turarondera ni umuntu abigeme usanga basise imigambi irashe imigambi ishobora guteza imbere abana b'abarundi ndetse naho warabakuza ariko ugasanga imigambi ishoboye kudufasha twese je kwako turarondera kandi abigeme basize bishikira urukundo kubera hariho abantu bashobora kwinjira muri ibyo bintu kubera nambara amahera nambara ari kugira abantu bababone kubera ibyo bintu byinjiyemo birabonekesha umuntu so twako turarondera umuntu afite urukundo ikintu cyo gufashanya afite urukundo uburundi
hama ku bijyanye n'umugambi w'ishyirahamwe ryanyu imigambi yanyu mwifuza kuzoshika ko ni iyihe cyo twakwita vision cyangwa mission y'irishyira hamwe rya Mr and Mrs Burundi America byo bari ibi
imigambi y'irishyira hamwe twashatse kwitora kugira dukore igikorwa cyo guteza imbere nk'uko nabivuze abarundi turazi neza yuko abarundi baraciye ubwenge cyane ariko twese tumaze gusohoka uburundi twaratatanye n'imigambi umuntu yoba afise ugasanga arabura hayitangurira abura hayishira cyangwa kubera hari ibintu bakabura ingene abitangira kubera iki avuga ngo aha ntabwo ari wacu sinzi ko byoshoboka turi ngaha kugira tubamenyeshe tubemeze cyane cyane urwaruka yuko bashoboye kandi bafise abantu benshi babafashe mu mugongo muri iyi si turimo cyane cyane ibihugu byo hanze turimo biroshe cyane rwose guta inzira ugasanga ubwo rwaruka twinjiye mu bintu bitari byo ishyirahamwe rero iriho kugira ngo ibahe ikintu cy'ingenzi bashoboye kuba bariko bariyumvira cyangwa bariko barakora ugasanga aho kujya mu bintu bishobora kukugirira ingaruka mbi uri mu bintu byiza mu bintu byubaka ikindi nacyo tuhabereye ni ukugira ngo twigishanye kandi tugumane akaranga n'umuco wacu dufashanye urwaruka kugira twigishanye ibyerekeye uburundi
murakoze cyane ni byiza kumva mugerageza kugumya imico kirundi kuko numva ko mukiri bato kumbure muriko mukurira muri America kandi turazi ko benshi mu bo mungana usanga n'ururimi rw'ikirundi rugorana ugasanga bariko baratima ico yabo rero ni vyiza iyo hariho nkabamwebwe bigeme muri ko mukuri no muri Amerika ariko ni kirundi mukumva tukumva murakivuga cyane reka nje mpindukira no kuri Yvette wavuze ikintu cerekeye gusamara mu byo abajeune abakiri bato muri Amerika bacamwo bikabatuma ari nayo mpamvu mwafashe ya mbere kugira ngo mugerageze mugira amashyirahamwe nkaya Yvette bimwe mu byo ubona bisamaza abigeme b'abarundi kazi muri Amerika byo bari nk'ibihe ubona bagwa mu bibazo nk'ibi
ibibazo byo no vuga ni urumogi cyangwa sanga banywa inzoga nyinshi kuko hano imico muri Amerika batwigisha kuba fit so ubu sinzi nimba kuba fit ingene bavuga mu kinyarwanda
ni kwisanzura cyangwa kugira ibyo ushaka kugusa n'uwisanzura birenge
yani nta discipline usanga baba bafise yani bagira ibyo bashaka ingero barazicaye ugasanga bacaye imico kirundi ahubwo bafashe imico kinyamerika aho bazoragira ibyo bashaka banywa urumogi banywa inzoga ibintu nk'ibyo icyo nicyo kibazo njye mbona
murakoze cyane tukiri kuri wewe nyine Yvette wewe watowe kuba Miss Burundi America ku bintu byinshi bakurabiye ko ariko cyane cyane kubera urubuga wakoreye ko gugufasha mu kibano kubijyanye no kuvura bacanke kwitaho ibibazo nkora mutima ibibazo by'abantu bagwara imishahe ibyo tuvuga le santé mentale mu gifaransa cyanke mental illness mu cyongereza n'amajambo usanga agoye gushira mu rurimi rw'ikirundi kuko asigura byinshi ariko muri make ni ibibazo by'umushahe bibazo nkora mutima bituma umuntu arengegwa mu mutima wiwe no mu byumviro byiwe ugasanga aragwaye indwara zitandukanye haba ari akabonge haba ari guhahamuka n'ibindi byinshi uwatangiye kwiyumvira kwitaho ibi bibazo bishobora kugirira ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu mu mutwe bigenze gute
ego murakoze byatanguye mfite imyaka 14 mfite mukuru wanje yaguye mu kibazo agwara indwara bitwa schizophrenia so bivuye ku iyo ndwara yagwaye ingene community y'abarundi ingene bamufashe je byarambabaje cyangwa kuko ndi yumvira nimba ari uko bamubona kubera afite indwara hariho n'abandi bafite izi ndwara cyangwa baguye no mu ndwara zirenganye zo mukuru wanjye aciyemo so kubera ubwo naciye mvuga ati nje nshaka kwiga menye impamvu abantu bagwaye menye igituma abantu bagwara indwara zimeze uku kandi menye n'igituma abarundi bene wacu batabyumva canke baca bafata umuntu tofauti ugasanga bamufashe ukundi kuntu atari
murakoze cyane urakoze cyane urumva cyari ikibazo nkora mutima kuri wewe no kubatayizi nk'iyo ndwara kandi ishobora kuba ari no muri community y'abarundi hano muri Amerika Iburaya muri Aziya n'ahandi schizophrenia ibiteye gute kugira ngo bayibonye nawe nyine umuntu ntibamukumiye ntibamufate nabi ibimeze gute
schizophrenia is ukuntu butandukanye is a muri different variation hari ukuntu usanga umuntu avuga amajambo atajyanye cyangwa ugasanga ariko arakora ibintu bitari byo nk'ubu cyangwa akaza izindi bamuzi hallucination akaza arabona ibintu bitariho cyangwa akaza aravugana n'abantu atabona ibintu nk'ibyo nyine
ni ukuvuga ko muri kumwe ugasanga we ari mu bindi byiyumviro ari mu bindi bihe yavuga ibintu bitumvikana ugasanga umuntu amufashe nk'umugwayi wo mu mutwe bikanatuma biyangara kurusha uko byari biri
ego uko nyine
rero tubasanze rero muri community y'abarundi batabitegera batabitahura uti rero ufata iya mbere kugira ngo abe ari byo ushira habona kugira ngo abantu bagerageze kumenya byinshi kuri izo ndwara bavyakiriye bate muri iri higanwa bumvise ko ari byo ushaka gukorera ko haba mu bagenzi bawe canke mu banyene irishira hamwe canke mu kibano bavyakiriye bate bavuze ati Yvette iri nijyige gukorera ko bavyakiriye bate
hariho bake ntibabita ahuye kuko nabo ntabyo bazi ingwara nkizi n'ibintu tutavuga especially muri community yacu y'Abarundi. So nariwe nababwira bake bandukambwira ngo ibyo ntibibaho ngo umuntu n'umutazi. So nabo ingene babifashe byarambabaje, ariko gikuru ni hariho n'abandi bagenzi barampaye support banguma bamfata mu mugongo n'abandi babyakiye nabi, ariko muri competition kweri bara
they barako proteins kwa fatungu mbongo mwakozi
chane wanyu muntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu muntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu muntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu muntara, iwanyu muntara, iwanyu muntara.
Mpindukiye kuri Isabelle yari mu bategura uru rubanza. Isabelle, nawe tubwire uko mwakiriye kino kintu Iveta avuga ko kitavugwa muri community y'Abarundi, kitavugwa mu kibano kenshi, mwe mwabyumviriye ko iki mushyakira mute?
Nje uko nabibonye ku bwanje cyari kintu gikomeye kandi kintu cyane kimaze kandi sine kumara igihe ikintu kitavugwa, ikintu gikwiriye gutangurwa kuvugwa. Ntabwo nari umwe mu bajaji mu bacamanza, so ntabwo ndi umwe mu bamutoye, ariko kuri jyewe batoye neza cyane.
Murakoze cyane. Ego, hama nkiri kuri Ivete, wasanze none umaze kumenya yuko ari ikibazo gikomeye wifuza gukorera ko hamutangura kucigya ko ingene kimeze, ingwa ingene imeze, wasanze cifashe gute mu bagenzi bawe cyanke mu kibano, wasanze kimeze gute ugiye uramenya byinshi kubyerekeye icyo kibazo?
Ego, ngiye ndagira research nganira n'abandi bantu natangwe kwiga yuko hari n'abandi bantu bafite ingwara nyinshi ariko babenyegetsa ingwara zijyanye n'amagara y'ubushanye ntabwo ari schizophrenia gusa, turafiseho depression, tukaba dufiseho anxiety. Ni ingwara zitandukanye zigenda tuvuga yuko zikina trick mu mutwe w'umuntu. So n'abantu benshi bafite izi ngwara ariko batinya kubera ingene twebwe Abarundi tubona ingwara zinyezuko. Murakoze.
Ego, nk'uko bivuze indwara zo mu mutwe w'umuntu ziba zitandukanye, ziba ari nyinshi, ariko igikuru nuko zija habona abantu bakagerageza gufata umuntu nk'umuntu akeneye support, akeneye gushigikirwa no kuvugwa. Nk'uko abivuze hariho izo bita indwara z'umushahe, ibibazo ndengeramutima, ibibazo byo mu mutwe, indwara z'akabonge, ziba zitandukanye ukuntu kwinshi bivuye ku kintu umuntu uba yaciyemo. Rero ni indwara zikwiye kwigwa neza abantu bakavugwa. Ngarutse kuri Isabelle yari yatunganyije iyi minsi, muri urwo rubanza rwabaye kugira ngo abantu bashobore kumva ibibazo nk'ibi biri muri komunote, ni bande bantu mwari mwatumiye abantu bitabiriye igikorwa nk'iki kugira ngo bumve nk'iki gikorwa cya Ivete bari nk'abantu bameze gute, bari nk'abangahe?
Abantu twatumiye urubanza rutumira abantu bose, haba Abarundi, Abanyamerika, ndetse n'umuntu uwo ari we wese ashoboye kuba yashika. Ego, turimo turashaka guteza imbere ubwoko bw'Abarundi, ariko ibikorwa bikorwa n'abazotsinda, ibikorwa bazoba bariko baragira ni ibikorwa bifasha bose. Urubanza ruheze twabashije kuronka abantu bageze mu 200, 300 nk'uko, kandi benshi muri bo bari Abarundi. So byaradushimishije cyane kubona abantu b'Abarundi barabyitabiye, kandi aho bavuye ntago hari hasi yari mu mateta atandukanye benshi bavuye kure nta nubwo bari abo hasi so byadushimishije cyane rwose kuza kuraba nk'ibintu izo ari karavuga
yego ni ukuvuga abantu benshi barashoboye kubwirwa no kwibutswa yuko mu kibano muri community y'abarundi hari ibibazo bimwe bimwe bikuye gutorerwa umuti Ivete izi ngwara rero tugarutse kuri izi ngwara zo mu mutwe zo mu mutima ubona biva kuki kenshi muri community y'abarundi usanga biterwa n'iki nyinshi muri zo
kenshi ko njye nkunda kubibona bi imvonsinzi n'ukuntu bivuga nibaza yuko ari uko twakuze twebwe abarundi mu mico yacu mu mico kirundi nta muntu aba ashaka kuvuga ikibazo cya fisi so kubera uko abantu benshi usanga bagira ibibazo bakabyigundira aho kubivuga bakavuga wayaye kanaka ndamubwiye yo havanseka cyanke ngiye kwa muganga abantu nabo baca batanga kumvuga nabi so kubera uko kuntu twiyumvira ugasanga biteye ugenda bitera n'izindi ngorane ingorane zongerekana
kuvuga yuko hariho ibintu mu mico yacu mu muco kirundi biba bitari byiza bya kirazira bituma abantu batamenya byinshi canke bagira ibibazo bakabyigumanamo ugasanga bibaye ikibazo iki kibazo none ubona cyo kutavuga ibibazo umuntu aba ari karacamwo ni mu bakuze no mu gwaruka canke ni muri bose
ni muri bose cyane cyane twebwe urwaruka ababyeyi bacu niko nabo baturera baturera uko bazi baturera uko barezwe so nabo barezwe kuza batavuga ibibazo byabo iyo mico nayo bayidutera twebwe abana babo na twe dukura rero iyo mico yo kutavuga ibibazo byacu tuyifise so kubera uko ashobora kidukeneye ku unlearn iyo mico
urakoze cyane ego none uruhara rw'abavyeyi iyo mutanguye gushira ahabona ibi bibazo abavyeyi bavuga gute bavyakira gute hari igihinduka
hari ababyeyi babitahura n'abandi bavuga ngo oya ye ibyo sibyo cyane cyane abandi baca bashaka kubicisha mu bintu by'Imana mu bintu by'amasengero uko nyine
ni nk'ubuhungiro bwo kwitaho ikibazo
yego cyane murakoze
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
ngarutse kuri wewe Isabelle ibibazo nk'ibi biba biri mu kibano mwarashinzira ishyirahamwe murifuza gufasha byerekeye umuco w'u Burundi ku byerekeye ikibano c'abarundi bari muri Amerika ubona nk'iki kibazo muri ko mwitegurira kugifasha Ivete gute kugira ngo kije ahabona inyishu zitorega umuti ibibazo bitorega umuti muri make
uko tufasha mufasha ihambere na mbere twamuhaye ijwi kuandika iryo kamba yambaye n'uwo mutamana lingana n'uko twamubwira ati akira mikoro ngaho rero tubwire icyo wifuza abanyagihugu baraguhaye amatwi twamuhaye ahandi naho ndibaza bivanye n'umugambi ashaka kurangura n'ibintu ariko arakora tumuguma hafi ku buryo atagira icyabura akeneye ikintu tugifite turamuroderera tutagifite turondera abagifite bakamufasha mu bisanzwe tumuba hafi tukamubera sinene no bwa resource but tumushira hantu ashobora kugira izwi abantu bakamwumva kubera icyo nikibazo kweri kinini cyane gikenewe kuvugwa kandi kumvisha cyangwa kumva na bose ego murakoze
murakoze cyane hama Ivete wewe wumvise nk'uwo mutamana bakwambitse nk'uko Isabella bivuze ubona ihabaye ikintu ushobora gukoresha ugakorera ko ukumvikanisha ikibazo uko cyifashe bikagufasha gutera imbere muri iminsi umaranye uwo mutamana ubona bimeze gute
ego murakoze ubwa mbere kumanze ishimire Isabella kuko kweri yaramba I organization yambaye hafi baramfata mu mugongo mu byo nkeneye byose nkuko bivuze iyi kamba yambaye icu ubu mfise ijwi ryo kuvuga icyo nshaka gukora muri community yacu so kuri jewe ni byiza cyane iyi organization yampaye intango y'ibyo nshaka gukora murakoze
Ivete turabona ko nko kuri Instagram n'ahandi uraja ku zindi mbuga haba za televiziyo cyangwa za radio ugashikiriza iki kibazo cha santé mentale mental illness ibibazo by'ubugwayi bwo mu mutwe cyangwa byo mu mutima wewe ubona uburyo babyakira ari nabwo buryo bashaka kuzogufasha mu bikorwa byawe baragufasha mu kuronka uburyo no gutera imbere mu bikorwa byawe byo gufasha abandi
murakoze ego cyane kandi ndabashimiye from the bottom of my heart ibe hasi mutima ndabashimira cyane rwose aho ngiye hose bamfata neza bakampa courage yo kubandanya
ego nk'iyo uvuganye n'amashyirahamwe atandukanye hari amashyirahamwe yerekeye kuvura abo bantu mumaze gutangura gukorana
oya ntaye ni mashyirahamwe dushatangura gukorana
none ni nk'ayahe wifuza gukorana nayo ubona haba muri Illinois cyangwa muri Amerika muri rusange
hariho ahantu hamwe hitwa Robert Young hano muri Illinois ni ishyirahamwe ijejwe gufasha abantu bafise indwara zo mu mutwe nka schizophrenia nka Parkinson's disease abantu bafise depression izo abantu bafise izo ndwara z'umushahe hano muri Illinois
ego kuri kaminuza wiga ko hoho hari ico ubona mwukorana kuri ico gikorwa cyawe
ego aho nigira hariho iyo uri muri kaminuza haba hari ama department ari different hariho ama department abajejwe ubwarimu ibinyene bya mental health illness so ni umva yuko nk'ubu ngiye nka reaching out nkababwira ibyo nshaka bumfasha nabo borabe uburyo bumfasha kandi hari abantu maze kuvugana nabo bafise uburyo bwo kumfasha hano ku ishuri murako
ego hama abigeme mu kibano ahuba canke abigeme muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimwe mu ngorane nk'izi inye bushobora kuba bacamwo zoba ari izihe uriteguriye nabo nyene kuzobegera mukabivugana ko mukabafasha muri ibi bibazo kubera ndakeka ko bashobora kuba bari muri benshi bashobora kugira ibibazo mugabe bikabagora gushira ahabona kubera imico kirundi icyo cyo ucyumvira kwiki
ego murakoze ubwa mbere ngomba kuvuga ko kuri Instagram ndafise ipage yitwa La Lumière 70 aho ngira ikiganiro n'abantu batandukanye tuvugana n'ibibazo bijyanye n'ibibazo by'umushahe tukaganira tukaza tuvugana turaba ingene twofashanya muri rusange twese tukakemura ibi bibazo mu bagenzi banjye hari abo turavugana tukaganira ugasanga kenshi icyo mbona ni uko especially abantu tungana bari guca muri depression ugasanga bafite anxiety indwara nk'izo murakoze
nk'uko bivuze abakiri bato barigumanamwo mu mitima yabo ibintu biba bibagoye ugasanga kibaye ikibazo icyo bise anxiety bakagira bakaba nk'abadatekanye muri bo
none Ivete ubona iki kibazo cy'urwaruka ruba rufise ibyo bibazo ruburaho rubishira abo rubwira ikibazo byumvikana yuko abakuze babifise mu ruhara runini nya ico none ukivuze ku ikihoko gutyo
ego murakoze ubwa mbere na mbere natanguye iyi platform kugira iyo hari kibazo kintu cya mbere gikuru ni gutahura icyo kibazo cyacu so jewe nshaka abakuze nk'ababyeyi bacu babanze batahure iyi ndwara iyo ariyo bayumve neza hanyuma se dutangura kwiga ingene tufashanya tugafashanya n'ababyeyi bacu murakoze
ego none ubona uburyo abo bavyeyi mwo bashikira bwo bari ubuhe nuko bahamagaza mu manama nuko gushiraho inzandiko mu kirundi aho bona kugira ngo baze baragisoma ubuntu uburyo bworoshe bwo gushikira abavyeyi mukabibabwira bwo bari ubuhe
mu cyongereza hariho a saying that goes education is power so kubigisha tukabashira mu mashure tukaza tubigisha tubaganiza tunababwira indwara ingene zimeze murakoze
murakoze cyane ego Isabelle we hari icyo wamwunganira Yvette kuri icyo cerekeye abavyeyi ko bakwiye kumbure gusubira ku ntebe y'ishure bishobora kuba bigoranya gato kuko benshi barakuze bari mu buzi bariko bararira abana uwo bivuga ko iki ubundi buryo kumbure wo kunganira Yvette bwo fasha abavyeyi n'ubu
buriya ikintu gitangurira muhira gitangurira mu muryango abakiri bato bose bari ku ma social media turashobora kuba ari bo tuganiriza tukabarumvisa twasimaki mugende muganiriza ababyeyi bari ni responsibility yanyu kugira mubicarike baganirize mabwira ati ese aha muri ibi bihe dushitemo biratandukanye n'ibyo mwakuriyemo ukababwira mu cyubahiro kugira ntibavuge ati ngo urikora abagaya cyangwa ngo urikora ababwira gute kandi ikindi kintu nacyo dukwiriye kumenya ni uko ababyeyi bacu aho bakuriye n'aho dukuriye biratandukanye cyane rwose ntabwo dushobora kubabamba ku musaraba ku bintu batazi ku bintu bacigishijwe kubera ibyo baciye muri biratandukanye kandi ntabwo bivuga yuko baturebye nabi cyangwa batadufitiye urukundo kubera bihinzira n'imiburiburi ngo izi ndwara ni nk'ama diamond cyangwa ugasanga ni ibintu bikwiriye gusengerwa rero gusengerwa ni byiza ariko kubigisha yuko hariho ukundi kuntu dushobora kubigira ukundi kuntu ushobora kureba umwana n'urukundo n'umunezero kugira ntacyo muri ibi bintu naho ubundi ibintu byinshi batwigisha ibintu byinshi bavuga ntabwo aribo nabo bagishije mu mutwe nabo niko barezwe nuko bimeze ego murakoze
ego none murabona urwaruka abana b'imyaka nk'iyiwanyu bobo babigira neza mu kwegera ababyeyi babo babigira mu buryo bwiza butuma ababyeyi bumva yuko basonewe bubashwe nabo nyine kumbure ni bo baba bakeneye ububigisha uburyo bwo kwegera ababyeyi babo bafite imico itandukanye cyane mwasanze icyo atari ikibazo cyane
icyo kibazo yona muri bose kuko twese dukeneye kwiga hamwe kuko muri twebwe bato turatinya kwegera ababyeyi bacu kubera tuzi imico yacu aho kubegera tukaca tugenda ahandi so twese dukeneye kwiga ibintu by'urukundo n'ingene twuganiza ababyeyi bacu mu bintu nk'ingene bo byiyumvira murakoze
Isabelle nawe ubibona gute
uko nyine abivuze ego ni byiza cyane twese turakeneye inyigisho ingene ababyeyi bashobora kwegera abana babo bakabavugisha n'ingene natwe abana dushobora kwegera ababyeyi mbifasoni tukabavugisha twese tukumvikana ntihagire umuntu avuga ati ngo wure umwana ntabwo ashobora kumbwira iki ngiki cyangwa ngo wewe ntabwo uzi imico y'urwaruka y'ubu igezweho ntabwo ashobora kumbwira iki ngiki twese twigishanye
nshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu.
Ego hama none mpindukire kuri Yvette, wewe ufise uwo mutamana bakwambitse, ufise ijwi rishika kure, uburyo wiyumvira canke wifuza kuzokoresha uwo mutamana muri kazoza neza na neza, ushaka kuwukoresha gute winjira muri uyu mwaka wa 2022?
Muri iyi minsi iri imbere ishaka kuzogira icyo bitwa education workshop mental health, nzoba ndi kumwe n'abandi bantu bigiye nk'ibi bintu bya mental health, bakaza bakatuganiza, ego bakatuganiza bakatwereka n'ingene twifata iyo turi kumwe n'abantu bafise izo ndwara. Ego murakoze.
Ego nongeye ku byo Yvette ariko aravuga, igikorwa ariko arategura ni igikorwa cyiza cyane kandi gikenewe. Muri ibyo bikorwa uko dutse ko tuzamufasha, uko duteze kuzamufasha, nk'uko turiko turabigenza ubungubu, kumurabira abantu amaorganizasiyo atandukanye ashobora kumufasha kugira abantu benshi babyumve, nimba ari ibintu bikeneye amafaranga twarondera ibikorwa cyangwa ama event ashobora kugira kudufasha kuronka ayo mahera, ibindi nabyo twamufashamo ibyo bintu ariko arakora bizokenera abantu babijyamo bari professional muri ibyo bintu ariko arigisha. So kurondera abo bantu bashobora kuza kwigisha, haba abantu bigisha aho byaguye, aho twaguye abarundi, kubera aho twaguye na ziriya ntambara bagiye bacamo niho byaguye byose, niho byatanguye kurondera umuntu ashobora kwigisha ibintu nk'ibyo, kurondera umuntu ashobora kwigisha abana aho twaguye, aho dukeneye, aho tugeze, no kurondera umuntu ashobora kugira kwifatanya twese akatwicarika akatubwira ati mbo aha niho twaguye, aha niho tugeze, noneho tubifate tuje hamwe turondere inyishu, turondere ingene twashobora kuvugana, kuganira kugira ngo ibi bintu bitangure, kubera ntabwo ari ibintu bizohera, ntabwo ari ibintu bitanguye ubu, turondere umuti wabyo
mwakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turiho muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga mwumva buri munsi saa kumi amasaha y'Ibujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda gushika saa kumi n'imwe. Ku munsi wa kabiri nk'uko bisanzwe tuganira cyane tukaganiriza abakenyezi, abigeme, ubuzima bwabo, amagara yabo, iterambere ryabo n'ibindi byinshi byerekeye ubuzima bwabo. Turi kumwe rero uno munsi twari turi kuse n'iteka, turi kumwe na Miss Burundi America, akaba ari kumwe n'umuyobozi w'iryo shyirahamwe Miss Burundi America. Miss Burundi America rero suwundi ni Yvette Nishimwe, yatowe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe, uyu mwaka nyene. Umuyobozi w'iryo shyirahamwe nawe akaba ari Isabelle Ndikumwe n'Imana. Rero bigeme turi kumwe uno munsi, ndabashimiye cyane ku kanya mwafashe ku kuganira natwe ku ishyirahamwe ryanyu no kuri iki gikorwa Miss arimwo cyo kugerageza gushyira ahabona ibibazo abantu bagira by'umushahe, ibibazo by'umutwe, indwara zo mu mutwe zishikira benshi ariko usanga ari izitavugwa cyane 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 mu kibano c'abarundi aho bari hose sino muri Amerika honyine. Ariko dusozera Yvette Miss America, Miss Burundi America, akajambo kanyuma dusozera. Urakoze.
Ego murakoze. Kanonga yishimire n'abakumviriza n'abumvise ikiganiro. Akajambo kanyuma nobabwira ni ego cyanyuma nobabwira ni reka tureke kuza turi gunga twigumana ingorane. Iyo ufise ikintu kikubabaje cyangwa ikintu wumva kitari neza muri wewe, duravuga ubwira mukezawe kandi nk'abantu bafite nk'ibibazo byo mu mushahe nimuze mubabwira ngo n'amadimoni oya ahubwo muze murabiyegereza mubavugisha muganira kugira muronde negera mufasha uwo muntu ego murakoze
mukoze cyane hama namwe Isabelle muyoboye rino shirahamwe mademoiselle Isabelle ndi kumwe n'Imana akajambo kanyuma dusozera murakoze
ego njaka jambo kanyuma shaka kubabwira emwe barundi bacu barundi bene wacu murashoboye turashoboye twese niyo mpamvu turi ngaha niyo mpamvu ishyirahamwe ryashinzwe kugira tubemeze kandi tubereke yuko tubafashe mu mugongo abarundi benshi kweri ngaha tubafashe mu mugongo ufite icyo ushaka gukora gera ubikore bifate ubwire abantu kandi turi ngaha turabafise mu mugongo murakoze
cyane hama Isabelle ntigufise ihiganwa ryo mu mwaka uza muzotangura kuritegura ryari muzotangura gutunganya ibikorwa ryari
imipango yatanguye impangiye mu nzira zema ihiganwa rizoba n'umunsi waratowe rizoba ku itariki 18 y'ukwa gatandatu 2022 umuntu wese ashaka kwitoza dufata abantu bari mu myaka 18 kuduga gushika ku myaka 30 urashobora kugenda kuri page yacu ya Instagram cyangwa Facebook ukatwandikira tukagurungishira aho ujya kwiyandikisha aho uronka byangombwa byose ubikenewe kugira winjire ego murakoze
cyane abo rero bari abigeme bo mu ishyirahamwe Mr. and Mrs. Burundi America hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi ndabashimiye mwese mwateramanye natwe ibindi sango ni mu ndwi zahe aho tubashikiriza ku munsi wa kabiri wa burindwi ikiganiro cerekeye abakenyezi n'abigeme murakoze mwese
kenshi cyane satana ngo tana ari kimbabazi zawe utatose dore ntaje we chan and heru ko gata sa umba na kidera kisoro rikabari rerire umba na dinjiro namba ari komu mateka yawe mana ni we get paid on
Si je pouvais, je le ferais. A tous les autres vies, hasta la vista. A moi, je plais, bye. Ago mare mare, ago mare mare na you. Ago mare mare, ago mare mare na you. I go leave you jamais, jamais. Jamais, jamais. Séparer, jamais, jamais. Na na na. Jamais, jamais. Oui, oh, jamais, jamais. Oh, oh. Jamais, jamais. Girl, I'm living my life. Girl, I'm living my life with you. And if I go die, girl, I swear I go die for you. Love how we be starting, I'm okay, I'm killing it. I go love you forever, I'm okay, I'm killing it. Repose ta tête sur ma poitrine. Écoute mon cœur qui bat. Je ne sais pas si je peux vivre. Loin de toi,
Agasaro ka